kuaga rasmi.
Iyumwa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabara mukije nchuti na mabagenzi muduteza matwi kuri uno munsi wa kabiri, aho tubashikiriza ikiganiro muri isanga nkuko mubyumva iyindi minsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ubuzima bwabo, magara yabo, ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi. Tubahaye ikaze neza.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika babandanye gusaba kumva ibiganiro bijanye no kubaka ingo nziza. Ni mu gihe muri bihe bya vuba ikibazo cyo guharika, kurenga ibigo canke kubaka ingo zidaciye mu mategeko bivugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi ikibazo cyo guhimiriza ingo zibereye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca asaba babura matari bose gufatira ingingo abategetsi baharitse canke bubatse bidaciye mu mategeko gukugwa mu mabanga yabo ya leta. No munsi mu kiganiro muri isanga twashimiye rero kongera gutumira Madame Alphonsine Niyonkuru asanzwe akurikiranira hafi akongera gatanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango zirama mu bikorwa vyiwe vya misi yose mwishira hamwe Maranatani. Iryo shyirahamwe rifasha abakenyezi bibungenze bafise ubugwayi n'abibarutse bakagira ibibazo n'abantu bibagiranywe. Madame Alphonsine ni umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Minnesota. Turaha kandi n'akaryo abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku mbuga ngurukana bumenyi bashikirije ibitari bike ku byo biyumvira ku bijanye n'ingo n'imiryango cyane cyane ku ngingo ya leta bijanye no gukura abo bategetsi boba batariko bifata neza mu bijanye n'ingo zabo. Kaze neza rero mwese mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka twakire umutumire wacu Madame Alphonsine Niyonkuru, tubahaye ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Yego. Murakoze cyane Madame Alphonsine kongera gufata kano kanya kugaruka kwigisha guhanura no gutera intege abubatse n'abimirije kubaka ingo zabo, kuko turumva yuko ari kibazo kibandanya kuvugwa cyane muri iki gihe. Hakumbure hakaba hariho ibibazo bitandukanye bituma ingo zitagenda neza, harimo kudahanurwa cyangwa kutaronka amakuru yerekeye ingene bigenda iyo abantu bubatse cyane cyane kubakiri bato. Twabanza tugatangura aho nyene kubijanye abatarubaka ico bohera ko mu kwitegura kubaka ingo zawe ico bari kihe muri make.
Murakoze cyane. Abatarubaka batangura kubaka ingo zabo imbere y'igihe mu kuvugana ukuri cyane cyane. Ndabyibuka jewe ntarubaka ingene umuntu yampanuye ati ugiye kubaka uvugisha ukuri, hanyuma icya kabiri ubwira umugabo wawe uti jewe nange nibi nkunda ibi, nawe akubwira ibyo yanka n'ibyo akunda. Icyo giyo mubivuganye mukiri hariya anya mutaraja kubana kenshi murabikorerako, kuko nkaje ubyo namusabye nabyo nibuka ko niyigeze abikoresha icyo giha abacumva rero twohanura imisore ivugukuri izo nkumi zivugukuri na cyane cyane kubyo bari kubarategura byo kujya kubaka urugo rwabo nibavugana ukuri bakongera bagakundana by'ukuri urugo bazoja kubaka ruzoba rwiza.
Ego ni impanuro nziza koko kubwiranya ukuri mutarana byinjiramo kugira ngo wumve yuko uwo muntu kumbure icyo kintu anacemera azona cyumvira ko ukamubona ukamwumva iki murimo muri ico gihe nkuko bivuze amatwi abacuguruye abakigukunda bashaka kukunezereza kandi byiza nuko yo byumva hakiri kare none udufashije nk'ibintu nka bitatu dufasha bikenewe kandi bifasha ingo gukomera iyo bamaze kwinjira muri ugo rugo bogendera ko bompi umuhungu n'umukobwa mugabo n'umugore ibintu nka bitatu bogerageza kugendera ko imyaka yabo yose bari mu rugo rwabo byo bari nk'ibi
murakoze cyane mu rugo ibintu bitatu nyamukuru bagendera ko icyambere n'urukundo icyakabiri nukumviriza icyundi ashaka ukamukorera icyo ashaka icya gatatu nukumwubaha iyo umugore yubaha umugabo akongera akamukunda icyo amubwiye akaba ari cyo akora ubwo rugo rurarama iyo umugabo akunda umugore wiwe akongera icyo umugore amubwiye akagikora akongera akamwubaha ubwo rugo rurarama nibyo bitatu gusa tuba ku rugo kuvugana ukuri urukundo n'ugushyira hamwe ibyo bafite byose.
Ego duhereye kuri icyo cya mbere tukacugurura tukacinjiramo gato urukundo kuko benshi binjira mu rugo bavuze ko bakundana bazi ngo barakundana imitima yabo ishushe dusobanurire icyo urukundo rwo barusigura neza na neza kugira ngo abumva uwo mutima ushushe ntibagire ngo kumbure nibyo byonyine ho bahari ibindi biruta uko kumva umuntu umwiyumvamo.
Nukuri murakoze cyane biriho icyambere ugiye kubaka utegerezwa kumenya ko ugiye kubaka n'umuntu akara ukamenya uti jewe na hakara nzoba ndabifatamo gutya namubonye kwa kara. Icya kabiri ugiye kubana n'umuntu atavuga ijambo na rimwe wowe ufite amajambo menshi twagiye dusanga ari by'Imana ihuza ugasanga umugabo aravuga umugore ntavuga umugore aravuga umugabo ntavuga ukamenya uti uwo twubakanye ntafite ingeso nk'izo mfite ntavuga afite amajambo make cyane kandi uwo twubakanye ndamurabye neza akunda ko ikintu cyose ndakimubwira kuko ari umuntu usanga muri kamere yiwe adashaka kuvuga ibintu byose ukamenya afite amareserve n'amakosta warubatse waba umugore waba umugabo kubwira umugore ukagira amareserve y'ibintu muri ko murakora icyo kirazana ibibazo cyane bisaba ko mwumvikana muri urwo rukundo kuko iyo mufite urukundo umuryango w'umugore umugabo awuhindura gwiwe umuryango w'umugabo umugore awuhindura gwiwe rero urwo rukundo iyo mutarufite mushima ko rwatanguye kononekara umugabo mugufasha familie akihisha umugore mugufasha familie akihisha ubwo rugo ruba rwahegeje gutambuka biba byaheze muri rusange rero n'ubwo rukundo umenya undi intege ntafite ukamenya unge mumwihanganira nawe ukamenya intege nke ufite akazibona akamenya inge nagutwara aho muri ubwo rukundo n'ukuri urugo rwanyu mukubaka neza.
Urakoze cyane hama tujye ku cya kabiri mwavuze cyo bafasha kugira ngo urugo rwabo rukomere cyane urugo ingo zacu zikomere mwavuze kumviriza umuntu ibyo bipfuza ukabimenya ukabikora wongere utwinjirire muri izo mpanuro neza na neza cyo mwashatse kuvuga ninge n'umuntu yo byitwaramo kumviriza umuntu no gukora ibyo yifuza.
Urakoze cyane kumviriza umuntu akarorero reka mvuga abagabo abagore babumvirize umugabo araje afite umugambi wowe uri umugore mu gishingo cyo kumwumviriza umusamiye mu kirere ntaraheza ngo wumve umugambi afite umusamiye mu kirere utangiye kumwereka ko ibyo ari kubwira atashingiro bifite ahuko giye kumubwira iby'iwawe mu kutara ukaze cyane ugatusangana wa mugambara uheje n'ushaka nta ukora rero kugira ngo umwumvirize twumvirize usubire mu mwumvirize asigaye umubwira utigorora ngaha cyane turabe ko twobigira gutya urabe ko akwemerera atanguvu atakunyinyurana reka mvuge aho mvuze kubagabo reka mvuge kubagore umugore aragenda agafata amadecision agafata amadecision yiwe mu nzu nzoja ha nzogiruku ntabibwiye umugabo agashaka kubimubwira ku munota wa nyuma azi neza kwa cagenda umugabo ati no nana kimukora nana hamuja umugore agaca sporta akagenda ku nguvu abakozishana abakozi ikintu kibi kibi kugira zagisubiremo kizomugora mugabo abonye ko umugabo yashavuye nawe akabiheba muri we yiga kumusaba uruhushya imbere y'igihe hari abagore batazi ko abagabo ari imitwe ni imitwe nushaka gukorera amahera menshi kurusha yi ni umutwe utegerezwa kumugisha inama nawe aguhanure kandi umuhe porogaramu zawe ibyo yanse naho yoba ari gishomeri ariwe ukora kuko birashika akaba igishomeri wowe ugakora mugabo bidasobanurwa ngo mwabanye ari gishomeri oya murashobora no kubana ari gishomeri mugabo munyuma akaronka akazi cyangwa mukaba nakora munyuma akazi kagahera ntibisobanurwa ngo wowe mugore kuko ukoze ucuba umutwe umugore utegerezwa kumenya ko ari umugore naho mura ndaraba ko umugabo yariye ndaraba mu rugo ingene bimeze ukuri ndabitunganya naho umugabo ari muhira kuko umugabo araba muhira ugasanga nta experience yo gukora utwo mu rugo asise nk'umugore ntibikunda naho iyo bari umunyakazi wo mu rugo nibyo arateka mugabo ukabona ko harimo utuntu atazi harimo utuntu umugore wewe biri mu maraso kuko nicyo gikorwa cy'abagore rero muri rusange ategereza kumviriza umugabo icyo amubwiye kandi umugabo nawe akumviriza umugore icyo amubwiye ndatanga akarorero kuri icyo hari igihe umugore ahanura umugabo ati yewe iki kintu reka mbakivuge kuri jewe narahaga umugabo cyubaka namubwira noya niki kintu nibaza ko tumera nabireka tukigire gutyo kubera ko ari umugabo akagikora kigakubita swata icya kabiri kigakubita swata icya gatatu abagabo benshi barabizi kigakubita swata mu nyuma aricara hasi ati jewe umunsi umwe nzumva icyo umugore ambwiye umunsi umwe ndamubwira kuko ntacyo yakora atambwiye n'ahatumva impanuro mugabo yaraza kumbwira undi munsi ndamuhanura agiye kugikora icyo kintu kica kirengana neza yaje kumbwira turambabarira nari nzi ko ufite impanuro nziza sinzosubira gukora ibyo niyumvire guhera icyo gihe kugeza uno munsi ndamuhanura nabi kandi nawe ntaza nabizi ibyo rero nibyo bimwe byo kuvuga ngo itakubwiye icyo muvuganye ucyumvirize hanyuma ugikore kuri bose umugabo no ku mugore utwo mufite mudushyire hamwe tudugenzuke nimba ukeneye gufasha abiwanyu mwereke ubukene nawe akwereka ubukene hari abantu bubatse neza akubwira ati aya mezi tuzofasha umuryango wanjye dewe mugabo umugore ategome amezi akurikira tuzofasha umuryango wawe egome kandi bakabikora urwo rugo kabisa rubagubatse neza mugabo mutabigenjeje gutyo umugabo akihisha kuko adakeneye gufasha famiye y'umugore aba ariko arazana ikintu kibi mu rugo umugore nawe aca yiga kwihisha mu gufasha umuryango wiwe cyangwa umugore akabitangura agaterera hejuru abiwe gusa ejo umugabo abimenye atatangura gufasha abiwe cyane n'ingufu nyinshi kurusha zijya wowe uri kurakoresha iwanyu kubera ishavu mugabo iyo mubikorera hamwe hari igihe mubishyira no ku mezi uti ubigabure icyo cyabigenda neza muri rusange niba
kimwe mu byo wavuze byerekeye yuko umugabo ari umutwe ariko kandi turazi yuko hariho n'abagabo icyo kintu bagifata bakakigira ikindi kintu kumbure kikarenza urugero wavuze yuko dukwiye kumvikana twumvirizanya none iyo habaye nk'iyo umugabo avuga ati jewe ndi umutwe ntegeza gukora ibintu kunuku nuku ugasanga nk'uko atanze akarorero atanga amafaranga hanze cyane kukurusha aguma aha mu bagenzi mu nshuti ziwe mu miryango yiwe we muga akavuga ati jewe ndi umutwe birasiguritse kuko ni jewe umutware w'urugo aho hoho byogenda gute uwo mukenyezi yo vyifatamwo gute uwo mugabo uwo muhanuriki
murakoze cyane kuri ico kibazo abagabo barafise ukuntu kujya bavuze kujya navuze nk'abagore barafite ukuntu indemanwa yabo ari udukorwa two mu rugo abagabo nabo indemanwa yabo niyo gutegeka kandi n'ukumva ko ari umutwe n'ibyo kandi n'umutwe iyo atemeye gukorera hamwe n'umugore wiwe abatishe nagomba kuvuga kuri iki kintu ku bagabo umugabo araba amategeko agaheba kigizajera karenza ku kazi neza ko ari umugabo akibagira uwo ariko arabwira cyangwa uwo ariko arategeka cyangwa uwo ariko arereka nawe abona ashobora no kubabara ugasanga havuyemo ikindi kintu kibi cyane nuhanura abagabo ko icyo bakora cyose n'ahari imitwe nibagisha inama abadamu babo nibagisha inama abagore babo kandi nibabubahe umugore nawe amenye ko umugabo ari umutwe apfa karimbi atarenga ubwabo umugabo nawe bibiliya itubwira ko akunda umugore wiwe ni ukuvuga ukunda umugore wiwe ashobora kubaha umugore kurusha uko umugabo yubaha uko umugore yubaha umugabo kuko urukundo rufite inkomezi nyinshi cyane kandi amukunda ntaba amategeko n'amasanzaza oya sinashobora kumushikira rimwe mugabo ugasanga aranakikubwiye ati narakoze ikintu mugabo iyo ameze uko aba ari wa mugabo yashize mu mutwe ko ari umugabo akora ibyo ashatse kuko niwatanga amategeko uyo nawe urugo aba yarahejeje kurusambura aba yarahejeje kurubomora kandi ararubomora ntabimenye akaca atanga umugore rero nawe yari amaze gufata decision muri we nanje nta na kimwe nzopfa nemeye avuze icyo uvuze cyose ni no kubera iki wowe waragiye hejuru rwose umurusha inkomezi nawe inkomezi afite rero nizo gusira ibanga ibyo ashikiriye ibyo abonye ibiri hafi byakuvuye ko wewe mugabo hanyuma umugore amaze guhindukira iki kintu maze kukibona mu bantu manura nkasanga umugore yarihanganye arihangana arasubira arihangana munyuma agaca afata decision abagore bafata decision nabi abagore kandi ni bamwe bafata decision imwe arashobora kuvuga ati ndahebye no mu bwonko agakoropa bikagenda uko nyine rero kubwira ngo umugore ntahebe no mu bwonko akoropa umugabo naze nk'umugabo umugore amwubahe mugabo ntabe mategeko cyane akoreshe n'agasuzuguro hari ikintu nabonye mu bagabo nkurikije na experience y'abagabo benshi tuvugana n'abagore benshi tuvugana abagabo barafite ukuntu bacokoza abagore bakabacokozesha utujambo namenye ko undi ariko arababara utujambo kuko wari umugabo utujambo tubabaza ni kabe kanini kakaba gato k'icumu ugasanga umugore agendana agasere utwo tujambo tw'umugabo ntabito tubirimo mugabo harimo utuntu atariko yarakwiye gufata umugore wiwe umugore akajyaubebe sigata bituma atubaha umugabo kubera umugabo kandi umugabo asubiye inyuma namenye aho byapfiriye namenye ko ari we yagize ingeso mbi
kuri icyo nyine wari uvuze ntagucire mu ijambo uturorero tw'ibyo bintu byoba bicumita nk'umugore mu mutima bivuye ku mutware wiwe bivuye ku mugabo wiwe byo bari nko kumwibutsa yuko ari we mutware kumbura akavuga ati jewe nije jambo rya nyuma ko bari nka karorero cyane
oya n'amajambo nkuko reka mvuge utuntu duto abagabo bakunda gufite nako umugore araguhamagaye umugabo ntari nka karorero ngo ntawe wamamagaye kuri kugwa umusemerera ariko abimubwira mu bahana ntazi n'icyo aguhamagare kubera kugwa umusemerera icyo kintu niwe wumva ko ari iki mugabo kubera ukuntu agisohoye ni kibi kibabaza umugore cyangwa umugore akaza nta kintu wagishize mama tugira niworodera wakinguze ntibijyanye n'ibyo ariko arama umugore aca none genzogira gute muri ino simvuge simbaze agaca agumana agatere niko biguma biba binini muri we urumva ko ari utuntu duto n'ayo majambo nakubaza ati wagishizehe siraba naguhamagara ati wifuza iki nutwo twonona urugo nta n'ibindi mu nyuma tukazoba urunu runini kuko byagiye kiboma hamwe mu nyuma tukazoturika ruva nk'urunu rubi baritaritse umugore atanguye kubivuga kuko abagore baravuga sino kubesha uwo mugore agahera ku cya mbere akaduga akamanuka umugabo akumiza rero kugira nibumigwe bageze muri nankana umugore ariko arabivuga niba bihebe namuhamagare namwitabe mu rufasho ni umugore wiwe mwiza akunda n'ikintu cyiza nkuko bibiri yivuga amuha agaciro areke kumuha ibintu amutereye areke kumubuza ko yogura umugabo arakubuza ko wogura umugabo arakubuza ko wofata kubera iki mugabo we ugasanga ashaka ikintu arirukanga icyo akeneye ari umugabo we ugikenereye iki ugikoresha iki kubera iki ibyo nibyo bibi urumva si bini umva yasagaye kuko ibyo birabomora urugo
yego murakoze cyane turiko turavuga kuri iki kibazo cerekeye ibintu bitatu kandi bifasha ingo gukomera kugira ngo ingo zirame madame Alphonsine niyo nkuru ariko aratwibutsa ibintu bitatu turamaze kuvuga icya mbere ko ari urukundo icya kabiri yaradusiguriye kumviriza mugenzi wawe mukajinama ibintu byose kugira ngo ibintu bigende neza madame Alphonsine tugire rero ico kindi cerekeye gukora ico mugenzi wawe yipfuza ico ashaka muri make dusigurire idonido y'ico kintu uko gikwiye gukogwa
murakoze cyane igikorwa cyo gukorera mugenzi wawe icyo yifuza reka mpere ku bagabo gukorera umugabo wawe icyo yifuza umugabo wawe ikintu aba yifuza arakubwira ati jewe sinkunda hariya hantu kuhajya sinkunda ko kijya kintu gikora mwumvirize bihagarike icya kabiri arashobora kukubwira ati mumvugo si wawe harimo ikintu nakunda ndaguha akarorero kuri jewe nkirongorwa narakunda kuvuga akajambo bavuga atya arambwira ati nimbuze ijambo nanka mu giswahili ni sha guhera uwo munsi ndongorwa ni rero asubira kunca mu kanwa sinca niyo ndiko ndigisha ndabibwira abandi bantu naciye nkoropa no mu bwongo rero kumukorera icyo ashatse arambugije icyo kintu reka ndagihebe icya kabiri arashobora kukubwira ati ruriya rubanza n'urujeko wamubaza uti kubera ikatoya n'urujeko reka nta bindi kuko nabonye ko iyo habaye amamariyaje burya kenshi hari ngo nyinshi zibomoka umunsi wa mariyaje birababaje kubomora urugo rwawe ugiye kubaka urw'abandi kandi naho utari kugenda ruriya rubanza rwari gukorera ugiye ku nguvu noneho mucanyemo n'umugabo ibyo byarigeze kunshikira nambaye neza nisize ngiranje muri mariage yambwiye we ko atagenda neza na neza nsohotse ngo ntuvaha murumva urugendo nari nagize ndinjira mu nzu ndicara ndadudumigwa kandi urumva kududumigwa ko byari bikwiriye nikoza mbona yarabizi ni invitation dufize acari sohokera abagabo ndabakunda gose akoza akantu anyaruka kwisohokera ugasiganura vengwa we yagiye mugabo mu nyuma ndicara hasi ndiyumvira ni none ngaha ndiko mbabazwa niki kuri ruriya rugo si rwanje iyo ngenda uburyo narikungukiki na boboye rwanje ntacyo nadudumiwe reka ndabihebe agarutse ndamubwira ni hanyuma uzi kutazogenda nanjye udashaka ko ngenda sinze nitegure ngo sawa nakosheje mbabarira icyo kintu tugikosora gutyo ntiyagisubiri mugabo iyo nca forsa ndagiye nari kuba ninjije ibintu ntazosubira gusokora ni kurwango ruza mu rugo ntazosubira gusokora n'ingoga akakubwira ati jewe uri imfungurwa ntazofungura ugaca uhengera umunsi mwacanyemo nibyo uteka nibyo ushyira ku meza ikintu cyose yanka uwo mugore ni mubi icyo uzi ko atajya kihebe kandi afite ibyo kurya umugabo wanjye atajya nakunda cyane ambwiye ko atabifungura narahebye ndabijya mu mihana cyangwa nkabiteka atahari ari mu rugendo sawa mugabo ari mu nzu oya kuko nawe ntabyajya nta kimaze kirimo cyo guteka ibyo urya gusa abagore benshi barwanira guteka ibyo bakunda ntibazi n'uko babara abagabo babo ngo bateke ibyo abagabo bababara oya bitekera ibyo bo babishakira ibyo babona bibaryohera bo bakunze ntazi kumenya ngo uyu ubundi umugore mwiza ibyo wakunze urashobora no kubiteka ukabishyira iruhande ibande ku byo umugabo akunda kugira ngo urabe ko umugabo wawe urwo rukundo rwiwe ukugumako kuko kugira rukuveko ruzorugarukana hari urukundo ukura mu mugabo naho uteka ibuye rigashya rutigera rugaruka ngo rushike hahandi arabu sanga baba nye kukoba ataye, baba nye kukoba andikwe, baba nye kukoba likumu. Rero na vugani, arakubu jije vihewe. Umugore rero reka vugu mugaro na. Umugore rakugi ati yewe, hari ya hanu, abo bagenzi, mwene data hewa. Umugore rababo nye mwaga sorobo. Hariji umugore akubuza bagenzi, kuko bagaruka kumutreta wewe watoze nubimenye agatinya kubikubwira ndabizi ibi nibyo mvugana n'abantu benshi agatinya kubikubwira akakubuza abo bagenzi cyane akagira abagenzi bamuprofita atarukundo bamufite ko hanze bakamuvuga umugore bikamushikira nawe akishinga kubasesa ko iziwe umugabo wanjye nafite abagenzi nkabo bamusesa kwibi abasesa kwibyiwe mugabo arenganye bakavuga ndamubwira nti jewe mbona iyo groupe uko biri kose umwanya mugenda nawo ugabanuka ukaba muto mbona ntabyumva nukuri kw'Imana nafashe amasengesho mbwira Imana nti bacanishemo kandi nasanze umugabo yabavuyemo n'ugucanamo badacanyemo arabavamo avuga ati umugore yaramugenda bigabanye noneho ndabivuyemo murumva nta nguvu nakoresheje nta bintu byinshi navuze ndiko mbwira abagabo babyumve neza abagabo ati bajya abantu bavemo genda ubavemo hari icyo atakubwiye hari icyo atavuga basokokemo yabonye ko bazogusa mukaga umugabo nawe akakubwira ijya faniye yihebe wa mugore yakuyihebe kuko ujya mugore w'ijya faniye aramutreta nabyumve yarihoreye rero ntatene ko kuba abagenzi aragushuka kandi ibyo mwayaze arabimubwira kugira abateraye utwo nabo tubonye no mu rugo rwanjye umugabo ambwira ati aba bahebe nanje nkamwa umusa mbwira ibyo bamubwiye nasubiriye rero bahebe hebe utarinze kumenya ibyo ari byo ngo urinde kwanka abantu nicyo rero novuga icyakubwiye mwumvirize kuko aragukunda abikorera urukundo heba bayo ngo wicare mwikundanire n'umugore wawe kuko urugo rurimo amahoro n'ukuri ruraryoshe no kubeshe
ego waduhaye akarorero keza k'igihe wigira kumviriza umugabo wawe yakubwiye kutaja ku rubanza runaka muri ico gihe hari habagore bibagora gukwemera iyo umugabo avuze ati ntukore iki kumbure ko nabo baba barabyi umugabo kudakora ikintu nawe akanka ico gihe cyari gihe ciza cyo kumubaza ati nizihe mpamvu unyankiye ko ngenda ko wewe utifuza kugenda canke kuri wowe wabonye yuko abivuze uko nuko nyene
murakoze cyane iyo akubujije nawe ubushushe bose babiri umugore akubujije abashushe na ubushushe wewe umutije umugore abashushe na ubushushe kirazira kuvuga ikintu na kimwe kubera iki abagore nibo bakunda kuzana ibibazo kubera iki harayiki wifuze ibyo ntibi na kenewe icara hasi ubanza uyumvira ushaka ubabare ushaka ubyimbe genda uturikire mu nzu yawe wicare hasi iryo shavu ribanze ere ntumubaze ibintu widudumigwe wicare hasi usohoke tangura akazi kawe muzu ushavuye mu shavu ntibiteba ricarihera ndiko ndavuga iji wanje ryacarihera rigatarihera ugakora udukorwa two mu nzu ugacurindira ukarindira ugasubira ukarindira ko mumeregwa neza mugasubira ku rutonde rwiza hamwe muri ko muraseka ugaca umubwira uri kuraseka ntirwaho mbwira kubera iki wambujije kubera iki wambujije je narabimubajije twasenze twasese twahwereye none gasha kubera iki warindiriye ko nambara yitegura nkafata umwanya ibikorwa byanjye nkabihagarika n'imbuzi imbere y'igihe ukambuza ko ari uko ubonye ngiye acarambwira ijambo riteye ubwoba aribyo ngomba kubwira abagore burya abagabo ni beza kandi urundi ruhande si beza ambwira ijambo rikomeye ngo nagomba nzabe kunyubaha icyo nkubujije ugikora narajugumiye ambwira iryo jambo numva ubwoba buranyishe mw'abagore mwe hari igihe umugabo agutesa akaraba ko ari ibyo umwubaha umwumvira urumva ko akubuze ikintu kizima akubuze ikintu gikomeye wishimiye wumva ugiye gutora muragabe mw'abadamu ngo kugira ndabe kunyubaha kandi kuzo kwa munyubaha unaranezerewe mbonye wicaye ahata bibazo birebire ati njye ndabona ko nzubaka urugo rwanjye neza narumiwe icyo kintu abagabo bafite umugambi akora ikintu akizi twebwe nitwe duhuruduka abagore barahuruduka abagore bafatira hejuru ibintu byose n'umurimo ibintu byo ariko umugabo agira icyo yateguye neza yitondeye yize yahejeje nitwebwe abagore ufite ikibazo icyo nohanura abagore nuko bagabanya amajambo bagwiza ibikorwa byo mu rugo rwabo na cyane cyane bitwararika abagabo ati bagiye n'abana babo.
Ego murakoze cyane, ni insiguro zitomoye kandi nyinshi zifasha umuntu ashobora gukorera ko cyane gose. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri. Turi kumwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi, abigeme, ibibazo byerekeye ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi. Uno munsi rero twatumiye Madame Alphonsine Niyonkuru. Madame Alphonsine Niyonkuru akaba akurikiranira hafi ibijanye n'ingo n'imiryango, atanga impanuro cyane cyane mu bikorwa byo bya misi yose mu ishyirahamwe Maranatha asanzwe ayoboye. Ego akaba kandi rero ariko aradufasha mu kwihweza cyane cyane ibijanye n'ico umugabo canke umugore yokora kugira ngo urugo rwiwe rurambe. Muri kino kiganiro kandi turaza kwihweza zimwe mu ngingo ziriko zirageragezwa gufatwa mu Burundi, aho ubushikiranganje bujeje intwaro hagati mu gihugu buvuga buti abayobozi badafise ingo zitunganyije neza bashobora kwirukanwa mu mabanga yabo ya leta. Reka tumira mate turagaruka, murakoze.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga kuri uno munsi wa kabiri cyerekeye abakenyezi n'abagore kirabandanya. Umutumire ni Madame Alphonsine Niyonkuru, umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Minnesota, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Maranatha rifasha abakenyezi bibungenze n'abantu batishoboye, bakaba cyane cyane mu buzima bwa misi yose, mu bikorwa bye bya misi yose afasha ingo n'imiryango. Madame Alphonsine rero tubandanye kino kiyago, duhindukire tuganire ku bijyanye n'uburyo umuryango ubufise ingo ziba zifise, biba bikwiye gutunganywa gute wohanura umugabo n'umugore mu bijyanye no gukoresha uburyo bwabo gute. Kumbure wovuga ku bijyanye n'amakonti yabo ya banki, ku bijyanye n'ibyo bakwiye gukora bya mbere na mbere kugira ngo ibijyanye n'amafaranga ntibibacanishemo.
Murakoze cyane. Amafaranga akunda kuvoma ingo cyane, bugingo zindi zibomoka kubera uburyo bw'amafaranga. Ubundi iyo Imana itanze umugisha mu rugo, kugira ngo ayo mahera ntabaganze, kugira ngo ayo mahera ntabaremere, kugira ngo ayo mahera ntabacanishe, ica mbere nuko muyamenya mwese. Ayo mafaranga uwo mugisha mufite mukawumenya mwese, mukigira umugambi hamwe uko mwokora. Murashobora kwiga umugambi mugabo, tutavuga ngo umugambi umugore azanye. Kenshi iyo nigisha nkunda guhanura abagore, ntudadaze. Hari umugore ahashize adakurayo agasanga n'umugabo, hari abagabo ahashize adakurayo, abo birabagora kugira ngo bakure urugo neza na neza. Fata ubwo buryo mufite mubushire ngaha, umugabo azane umugambi, umugore awushigikire. Niyamara kuwushigikira bakawukora bakabona birasesekaye, umugore nawe azana umugabo. Niranigane ngo jewe undi ngo jewe, hari igihe bakwegana bagakwegana bigaheraho umugabo avuga ati yagize amanyama kuko naya mwere kuko naya mubwiye guhera ubu nta n'urufaranga rwanje na rumwe azosubira kubona ndaza abagabo benshi bambye ibyo jambo bivanye n'abagore comportement yabo kuri ayo mafaranga ukamenga abo bigana imigambi yabo kwija imbere umugambi umugabo afite ni gwawe ni gwanyu umugambi umugore afite ni gwawe ni gwanyu rero reka mwumvikane udafashe kumugabo ari kijuju udafashe kumugabo adashoboye udafashe kumugabo ibyo ariko aravuga atabizi oya uwo mugambi ko wagira imuri bakwe ayo maheruka yamenya reka mukore hasigaye uwo musesekara ayo yandi asigaye muraba ikindi kintu mubikorerako kuko igituma amahera anyegezwa n'icyo hari igihe umugore aca atangura ati jewe ndaza umugabo umwe abigeze kwirukana mu kazi baramutekerera umugore aca amutwara mu isoko ry'amasiperi umugabo atoya reka tudandaza turazi inyota ya siperi ingene yari yaranyishe mu isoko ku masiperi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kacumi baratashe umugabo adahema izo tuma zitwaye he mbwira izo cuma agiye kuzambara gute kwakaza umugabo ka ejo ko umugabo yamubwiye ngo turabe icyo twokora nyiraba umunyabwenge yaca avuga ati reka turabe ko twokora iyo sipere nkeneye nze ndayambare mu nyungu cyane reka mfate sipere ngura imwe ayasigaye tuyakoreshe atahera umutu wa mbere barya inkoko barya inkoko nta mezi abiri bari ayo mafaranga aca baraheze yirirwa arasaba abantu ibyo kurya yifuza kuja kunagisha za sipere ngo aduzishe be yanyanya kandi umugabo yaramwingiza kubera iki abagore imana ibaha ubwenge pe abagore imana iduha ubwenge kugira ngo tumenye ingene tubyitwaramo ubukene canke hari ibintu icyo nubahanura rero nibashire hamwe mu kumvikana kuko baca batangura gucanamo jewe jewe izo jewe n'izifeho umugore nabanza enyenye nohanura umugore ni senyenya umviriza umugabo murindiraza n'umugambi wiwe niya uheza niwabona ari mubi mwihoze abanza uheze niho ubwenge bwo bwamujyanye ushobora kwivura ngo ni mubi nawe yamaze kubona ikimazi cy'uwo mugambi niheze ubusa buti twokora uyu kandi iyo mwabikoze mu rukundo nukuri nukuri ibintu byose bigenda neza ndatanga akarorero kuri jewe umugabo arashobora kunzanira umugambi akawuvuga mejeje nkavuga nti nta kuntu je sinzi kumubwira ngo ya nta kuntu twohindura tukagira uko umugabo wanje ndamuzi iyo avuze ngo oya ntacyo byihoze nicamenya ko naho mubwirane uwo mugambi wiwe ntuhinduka nicamva ko n'ingoga apfa kumbwira ngo ya ntacyo uyo wihoze wumva hari imigeri igiyemo muri jewe rero nicavuga nta naho nugirane iki ntagiheba ntacamvuga nti sawa reka tugikore ntacamushingura ibirenge reka tugikore kandi ntahaguruka nkagishigikira tukagikora akazana umugambi wa kabiri nkavuga nti twogikora gutya akacavuga tegome biriya nashaka ni kugira isiga urakora icyo ushatse nanjye ndarose aramaye uburyo bwo kwiyumvira ingene nubikora none icyo siteka mbamawe mu rugo mugabo kubera iki kubera ibya mbere ntazizigere tutahaririye ntamufashe nk'utagira ubwenge ntamusuzugure oya narabyemeye mu bugwaneza kandi ndahaguruka ndamushigikira umugabo azana umugambi umugore akaca yirirwa yicaye nakare naramubwiye aranka uwo n'umugore atagira ubwenge umugore w'ubwenge haguruka ubyirunzemwo abone ko ibyo yaguhaye ari bizima nawe wabihagurukiye uzoshituka maze gukora cumi atabyuzi kubera akarimi kawe nzi abantu benshi bubatse inzu akimuka umugore agashituka yimutse atazi iyo nzu nyine yubatse kubera akarimi k'umugore ibyo ntibigukwiriye pe nagutware ku ishantiye genda urabe aba bakozi n'iryo teka ry'umugore mugabo arubatse ari inzu ayiheza n'abagenzi barayizi wewe gusa nabyuzi ubibwirwa n'abantu ko ariko arubaka uruvu urwo rugo ruba rwubatse kubera iki akarimi ndababwira ko akarimi ari kabi ugasanga umugore ariko aracurira umugabo yavuye mu kazi yahita uzoraba uzosubira guhonga mana yanjye hari abo bamufatanye za mvugo wumvise hanze abakeneye kubasambura ninge tuzoraba ibyo wishimira uri kuramucurira mu gishinga cyo kuvuga uti reka turabe ko imana izoduha akandi kazi ugasanga umugore akazi kiwe sindabwira abagore cyane kuko nabo tuyaze ibyo bibazo barabifite akarini tukagabanye mu ngo zacu kugira ngo turabe kwingo kugubaka neza akarini kacu twebwe abagore tukagabanye tubumvirize ikindi kintu nacyo iyo ayo mahera yaje ukabona umugabo nimubyumvikana uwo musi mwihoze mureke sondera umunsi mwanezerewe muri ko muraya ndababwira ibyo mpora nkora ndakubwira ibyo ntakora ndakubwira ibyo nkora jewe kabisa nabonye ko umugabo yafite ikintu nkeneye naho twaba turi Burundi nicara hasi nkasiga nkabona niki kintu kirafite ikimaze mugabo umugabo wanje ntiyagitahuye shobora kuba narakivuze nabi naragendaga senga Imana mejeje nkamusohokana jewe mu kabari iminsi yose ndamubwiye ntiturasohoka yaramenya ko ari jambo ngira ndamusaba tumaze iminsi tunezerewe tukajya mu kabare tukajya tukanywa tukanezerwa ntegeje nti rero njewe aha iyi ni biro nakunzanyemo ndagusaba ijambo sheri wanjye cya kintu niki nagomba ndagusaba imbabazi nshobora kuba narakivuze nabi nagira ndagusobanurire naharuye ibi bizogenda uku marura na gutya bizogenda uku marura n'uku bizogenda uku umugabo akandama kubera ko nabikoze mu rukundo mbona ko afite igiciro nkamusohokana yaratwegaga wera akambwira ati reka kuvuga byinshi sawa kendu gikore umva hari imigere yagiyemo sinamututse sinamubwiye ngo jewe ibyanje ntibikenewe kubwira umugabo ngo nyumva oya nareke kumva subira inyuma gato banza umuronderera umwanya mwiza niwabona ameze neza mwatwenze mwanezerewe
mubwira uti nona kabite ko nakagusaba nego birumvikana ko hariho imitwe umuntu akomba kubanza kwiga kugira ngo ibintu bigende neza kumbure bigende nkuko abyifuza urakoze cyane reka rero mfata akanya mpindukire ku byo bamwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika bari kubarashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi aho twababaza ikibazo kumbure cyari kiri no mu mutwe w'iki kiganiro tugitangura nkuko abenshi babizi mu Burundi abashejwe intwaro baharitse abagore babo bubakanye bagiye gukurwa mu mabanga bose atakirinze gusabwa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervain Ndirakubuca yafashe iyo ngingo asigura ko abatware ari abantu babwirizwa kubera akarorero keza abandi mu kibano iyo nyifato rero twa twabajije duti babibona gute bavyumvira kwiki iyo ngingo ya leta kumbure bayibona bate abatari bake rero bashikirije ivyumviro vyabo kuri Facebook yacu reka mpere kuwitwa Ernest yashikirije icyumviro avuga ati Ernest avuga ati iyo ngingo nta utoyishima hamwe yoshigwa mu ngiro ataka mwana wa mama kahabaye ukurikira yali Wesley nawe yagize icyo ashikiriza avuga ati bari baratevye kubakura nibagende bakore ico amategeko abarekurira kugira umugore biciye mu mategeko y'igihugu cacu abafise imizigo itari yabo nibayisubize turasavye umushikiranganji abikore kuva kuri banye 10 shatse kuvuga banyumba 10 tuje kuri Joseph we yagize byinshi ashikiriza yavuze ati ibyo jewe ndabifata nk'akarenganyo mu bindi ati icambere mu gihe uwo mutware yatowe n'abanyagihugu bamutoye bamwizeye kandi bamwishimiye ica kabiri mu gihe waharitse atitwaye mu butungane nuko yabonye atangorane bimuteye ati ica gatatu igitabo maravyaha cu Burundi sinibaza ko hariho ahavuga ko umuntu aharitse aca yaka amabanga yarajejwe ica kane yavuga ati amashengero no kuvuga ama religion nuko abivuga amwamwe hano mu Burundi kandi yemewe na leta araraganisha abagore benshi nabo bazokugwa mu mabanga uyo ni Joseph reka turangirize kuwitwa Jeremy nawe avuga ati iyo ngingo ni nziza cyane kuko mu mategeko y'igihugu nta hantu vyemewe guharika rero ntabwo woba umuyobozi hanyuma ube ari wewe wa mbere urenga amategeko Ivyo rero ni bimwe mu byo abanyonyi b'ijwi rya Amerika bashoboye gushikiriza kuri Facebook. Hariho benshi abifuza kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Radio yacu VOA, bagashobora kubona byinshi mu byo abanyonyi bacu bashikirije cyane nabo nyene bagashikiriza ibyumviro n'ibibazo byabo kuri iki kibazo. Ego tugaruke ku mutumire wacu Madame Alphonsine kuri iki nyene cerekeye abategetsi nabo nyene bariko barakebugwa kugira ngo ingo zabo zibe akarorero kuri benshi basanzwe bayobora. None wewe ubona abayobozi ba leta baterekana ingeso nziza mu ngo zabo bakwiye kwirukanwa nk'uko bisabwa n'umushikiranganji canke mubona hoko gwiki?
Murakoze cyane. Abo banyakubahwa bacu batanga uburorero bubi bugatuma n'abana bari munsi cyangwa abana bariko bararuka muri imyaka bashobora kuzogira ingeso mbi kubera abo banyakubahwa. Nibaza ko icari kuba ciza tugomba kugwa mu kazi twebwe nituko tuvuguruza mugabo itegeko ry'umushikiranganji n'iciyumviro kubwanje mbona batokugwa mu buzi bofata abo bagore barongoye bakabarekura bakagenda bakazorongogwa n'abandi hasigaye abana babyaranye nabo bakabazanira umugore mukuru bagasubirana n'abagore babo bakuru hako bashobora guheba akazi kuko nako kazi bagaheze nibyo kenshi umugore mukuru aba yigorewe wewe basha bagowa ikivumvu abahindiwe uriya ntazi niyo byazananye rero muri rusange kubwanje nubwa nti uwo mugore namuhere hako aheba akazi anze arera abana asubirane n'umugore wiwe. Jewe mu Burundi narabonye abagabo batari bake ubu barahinduye imvugo umugore amwicaje hasati icara tuvugane umugabo acaguruka ngo uri kurambuza kuryohe none ubwo buryo umugabo yumva arimwo umugore wiwe atunuye yumva n'uguta yopfa bumaziki hako agenda kumvikana n'umugore wiwe. Nibaza jewe iyo ngingo mu ruhande rumwe ndoyishigikira urindi ruhande nkavuga ni nko kwishigikira kuko sinze mvuga nti nahebe uwo mugore asubirane n'umugore muri rusange ndabishigikira utabikoze bakamukurayo nta kundi kuko niko leta yogarukana urutonde kuko ugeze mu Burundi biteye ubwoba ibyo bintu kandi biriko bikora abitwa ko ari abatware nukuri biteye isoni. Jewe nanje ndabishigikiye nibahe babo abo bagore bagumane imiryango batabahebye nibahakaza abandi ugabo mu Burundi rero iragoye kukumenga bikora benshi sinzi ngene no bivuga sinzi ko bazobishobora bishika ko byose kuko umenga biri muri benshi umenga babigize umwuga ni kibazo pe.
Urakoze cyane Madame Alphonsine niyo nkuru. Dusa nk'abajya ku musozo wa kino kiganiro reka tuvuge gato ku bijanye na technology imbuga ngurukana bumenyi kuko tuzi ko bikoreshwa cyane gose muri ibi bihe bya vuba kandi mu myaka ya hera twarabivuze ko cyane kuntu nabyo nyine bishobora kuba intambanyi mu rugo ku bantu bubakanye amatelefone za WhatsApp za Facebook n'izindi kukaba nkako ubushakashatsi bwakoze n'ikigo ciga ibijanye n'imibano myiza mu mahoro mu Rwanda ikigo citwa IRDP chasanze imbuga ngurukana bumenyi nka social media n'ubundi buhinga bwa none bifise uruhara rukomeye mu mpamvu zituma abantu bubakanye batumvikana bikanatuma banahukana ico rero kikaba ikibazo gikomeye muri bihe bya none. Mwo hanura iki kubijanye na social media imbuga ngurukana bumenyi uko zikwiye gukoreshwa umwanya wazo haba hari amategeko ngendegwa ko abantu bakwiye gukorera ko kuri wewe kugira ngo imbuga ngurukana bumenyi zabaye nyinshi cyane ntizisenyure ingo
cyane. Jewe kuri jewe na ibyo bintu muranda bibona ukabona ko n'abana mu gutakara kenshi batakazwa nayo ma social media kenshi kuko ububazi ubuhinga bwinshi cyane bwo kubona ibintu rero hariho n'abenshi bamene ngo bivanye n'ubwo buhinga ibintu bariko barabona biri muri social media. Kubwanje novuga nti social media abubatse bakwiye kwitorera umwanya akavuga ati aya masaha noshobora kubira kandi bigusamburira urugo no kwinginga kubiheba kuko ntacyo bimaze iyo umuntu asambuye urugo asigara aravuga ati none urugo rwanje ndarusenye iki aragenda mukavana ashavuye mugabo najyama nkurikije abo namasubizamwo tukavugana mu nyuma bagasubirana urabona agahinda umugabo yagize umugore batari kumwe ukabona agahinda umugore yagize umugabo batari kumwe baravana nibyo n'amajambo menshi mugabo bicaye bakaruhuka ubwenge buragaruka ati none nk'ibi twabikoreye iki rero hakizo social media iyo technology itu idusamburira ingo nibaze tubigabanye turabi bikwiriye turabi bibereye ahasigaye ingo zacu zibandaje niba umugabo wanje adashaka ko namaka telefone twerikinayivako niba umugore wanje adashaka ko namaka telefone twerikinayivako ndatanga akarorero gatonya bivanye na experience fise yo gusubiza hamwe abatandukanye umugabo avuga ngo umugore wanje arara kuri WhatsApp akarara kwa karara ko bukarinda buci nkimubona naho ndamukenera usanga yisamari umugore nawe ati umugabo wanje nkimubona tushika mu buriri akugurura WhatsApp ndamuvugisha ntanyumviriza urumva muri rusangi afite ibindi bintu arimo bimusamaje ukacubona n'uburofa yari korara abama message ibyo nibinakemewe mu buriri ni mu buriri tuza telefone ryama ushaka izimye cyangwa uyireke mugabo genda urya mutuze kuko uzi ko ufite uwo muri kumwe reka kumuderanja nibyo bituma abantu bahukana mubahe reka kumuderanja ndimba kore telefone mukayikoresha mwese isaha ashize hasi nawe shira hasi nimuryame mukuri nibaryame niba kuko bijya bibamenera urugo ejo ntibigaruka umwe acayisuza ati none nk'ubu kubera iki ntanabihebye kera ko atabyo twari dufite rero nibahindure twumvikane ibyo babihebe mubiri abikuremwo pe abivemwo kandi n'abana tubitwararike bakume babirabira mu matelefone aho tutari aho tutaboda mugabo ageze mu nzu gerageza kumuruta pana umwanya wose telefone nabone barononekara biciye muri zijya telefone nyene bijya bariko bararaba mukuri ni ikintu gikomeye kandi kigoye na cyane cyane ku bana mugabo twebwe abakuze by'ukuri nta rugo rwanje rwosenyuka kubera telefone tukwishyira hasi ushatse nkayizimya akarorero je nkorera kuri telefone hari igihe umugabo abona ko navuze cyane nakoze cyane narushe akaza yumva mbejeje n'umuntu agaca asanga iyo ri ngo niyo telefone nkayimuha ngo genda urya muruhuke kubera iki aba yabonye ko narushe nayikoreye ko cyane kandi simvuga cyangwa ngenda nkaryama nkaruhuka akayigumya abarondera bose ababwira sihari nkaruhuka nk'uko yabisabye akambwira ati ntayisubira gukoresha uno munsi amasaha yo kuburana n'abantu araheza nca meza tuba duhejeje kubera iki nta ngorane nkeneye mu rugo rwanjye nkeneye kubaka urugo rwiza nkeneye ko twumvikana neza n'umugabo nkeneye ko nkora ibintu ashyigikira nta mugabo agushyigikira iyo utamukunda ngo umwumvire kandi n'umugore ukoze ibintu ntagushyigikira kugira ngo ushyigikire ubanza gushyigikirana mu byanyu bibaraba kugira ngo umuze gushyigikirana muri biriya bintu cyangwa nubasaba ko nibumvikane uba bihagarike ibyo ubona bikumenera urugo hagarika ni ukuri abo myagisha benshi ni arara kuri WhatsApp tukarinda iyo WhatsApp wayizimije ukazoyiraba ubyutse ukayirabira iyo ku kazi tukaraba kuguma uyiraba muri rusange ni ibyo ntanyagisha ntituvugana abari mu telefone kandi nibyo n'ubundi tumubajije avuga ati nambabarire sinzosubira uwo kaciye aravuga ati ha ndaheze mama wanjye nonona urugo rwanjye ni ukuri ibyo bironona urugo pe kandi ata n'ibindi birimo ngo ariko arababa mesaje nitugabanye rero imana ibongere umugisha
ntibwo murakoze cyane kumbure benshi bashobora kuba bavuga ati jewe muri rusange akazi kanje ni social media ibyo nkora birajyanye na social media cyangwa akavuga ati genda umunyepolitike ntari kuri social media nta kigenda ariko watanze impanuro zihambaye uvuga uti mu buriri mu nzu bikwiye kugabanuka bikwiye guhagarika cyane cyane nko mu cyumba ahantu abantu bakwiye kuruhukira kuganira nk'ibyo bandanya nk'ako karorero duhaye ko umuntu ashobora kwirara ko ukarinda buca ariko reka araganira n'abantu ndumva ko bitoba byiza ku rugo rwiwe madame Alphonsine Niyonkuru tugushimire cyane rwose ku kanya wafashe ko kuganira natwe kugufasha ingo n'imiryango kugira ngo ubahe impanuro bakebure ku bijyanye no kubaka neza ingo zirama turagushimiye cyane gose tuguha akajambo kanyuma twongeye tugusaba na telefone zawe canke WhatsApp canke Facebook n'ahandi hariho hose wipfuza kumva impanuro wo muha yo gushikira yo kuronka gute.
Murakoze cyane. Telefone yanje ni 6812 4 1 7 ni 612 9 86 41 70 612 986 4170. Hanyuma nagomba kubaha inimero zo ku murongo twebwe turasengera abagwayi tukongera tugasengera nabo bana bafata ibiyayura mutwe kongera tukanabahanura kugira abaje mu ishuri batekanye abo bana batumva izongo zananiranye turafite imiti yo kuzigisha irambuye ufite n'ikibazo akakibaza sinzi ko muduhuruhusha tukabaha izo nimero z'umurongo abazoza bararonga umwanya baze bumvirize ijambo ry'Imana kuko biratuma n'ingo zacu tuzubaka neza. Sinzi ko madame Oriane muduha umwanya tugatanga izo nimero.
Ego ngaho shishikara uzitange bakuronke nabo nyine.
Murakoze cyane. Izo nimero rero ntibaba bariko barampamagara oya, ni amasaha yo kwinjira bakaza bakumviriza ubwo butumwa bwiza aho dusengera abo barwayi, aho dushobora guhanurira abo bana banywa ibiyayura mutwe baheza ishuri cyangwa bama mu busho. Ni ku murongo bita Maranatha, ni free conference batinjira ko abantu benshi cyane. Ni 7 7 4 1 6 1 6 pini namba y'uwo murongo ni 5 4 3 1 6. Aho onya bazoze binjire twinjira kwa gatatu isaha 3 za New York z'ijoro no kwa gatanu na masaha amwe 3 z'ijoro za New York iwacu muri Minnesota bari 2 z'ijoro tukinjira kwa 4 ku murango 9 z'umuhingamo za New York abari 8 za Minnesota. Murakoze cyane. Hanyuma ijambo rya nyuma nagomba kuvuga no guhanura abamama, nkunda guhanura abamama kuko abamama yari beza n'ukuri urugo rumera neza mugabe iyo bakaze bimera nabi. Reka ndabahanure. Jewe mama yarampanuye, yatangiye kumpanura ngifite imyaka 12 yapfuye mfite 15. Jewe ngira kubyo mama yambwiye. Mama yambwiye ngo umugabo akunda umugore amukunda, bagore mubyumve. Umugabo akunda umugore amukunda, icya kabiri akamwumvira akamwumviriza, icya gatatu akamukorera icyo ashatse. Niwakorera umugabo wawe ibyo bintu azo gukunda umaramari. Ibyo nibyo na jewe nkoresha urugo rwanje, sindabona igihindutse. Ibyo nakora kera nkiri umuyabaga nkirongogwa maze kwibuka ibyo mama yambwiye nahinduye urugo by'ukuri mbona ari amahoro. Nawe mudamu niwabikora gutyo bizogenda neza. Reka mbwira abagabo nabo, abagabo abagore tubakunda umugabo atwumviriza, uvuga kumvirize akwenga ryohegwe kuri kuramubwira akajambo. Turakunda umugabo atubwira ati uraberewe uri mwiza, turakunda umugabo atubwira ati genda ugura aka kantu karakubera. Ni ukuri icyo kintu turagikunda twebwe abagore, ntitunagoye guhoyahoya, ntitunagoye kubembereza abagoye n'abagabo. Mugabo umugore araryoshe kubembereza, ntagora pe, bameze neza. Niya kugora uze umusengere kumbure umutima wiwe, uzoba waramaze guhindukira ukaraba hariya inyuma. Nongera mbwira abagore nti reka ushize ntihagire ukurayo, vayo reka uhanurwe umugabo aguhanure wumve, ureke gukoresha ingufu ngo jewe aho nashize ntawe ukurayo. Abo n'abadayimoni, umugabo nuko nyine aho shize ntawe ukurayo. Umviriza umugore, mwumvikane kandi nimwumvikana n'urugo rwacu n'urugo rwanyu ruca rugenda neza. N'amafaranga ntasubira kubaganza, abumvikana amafaranga ntabaganza. Barya ganza nuko butu biba bimaze gucamwo utuntu twinshi two gutada kwibira. Rero no bantu ramvuga ntigenda mukundane, umuntu wese umvirize icyunda avuga n'icyo ashaka akimukorere. Murakoze, Imana ibongere umugisha.
Murakoze cyane bose. Madame Alphonsine niyo nkuru umuyobozi w'ishyirahamwe Maranatha mu Burundi no muri Amerika rifasha abakenyezi n'abatishoboye
mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza mugire ingo zikomeye zirama ziryoshe murakoze.